ni ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika yabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ifite mwese muteze amatwi twongere guha ikazi abariko baratwumviriza twatanguranye hamwe namwe mwese mu cugurura amaradiyo yanyu muri kumwe na Frederic Nkurikije atiramije ibiganiro by'iradiyo Ijwi y'Amerika. Uyu munsi ni ku wa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma y'amakuru turabashikiriza ikiganiro cyerekeye amagara y'abantukira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhera isa 12 turabashikiriza umuziki. Ntimutangu rero itangura ibiganiro byacu by'uyu munsi ku makuru avugwa hirya no hino muri iki gihe.
Murakoze Frederic, mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino. Reka tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amasezerano yatewe ku igikumu mu mpera z'umwaka uheze ashobora kutubahirizwa bivuye ko hari ibibazo kubijyanye n'uko impande zibiri zahuzwa n'ayo masezerano zisa nizananiwe kuyashyira mu ngiro. Ababikurikirana bakavuga ko bisa n'uko atacyizere kiriho cyo gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu uyu mwaka. Aya masezerano ategekanya ko amatora yatunganywa imbere y'uko uyu mwaka urangira kandi ko President Joseph Kabila abandanya gutwara muri cyo kiringo. Aya masezerano ategekanya kandi ko leta iyoborwa n'umushikiranganji wa mbere aturuka mu runani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi isanzwe iri mu biganiro. Mu gihe bisa n'uko bitoroshe gushyira mu ngiro aya masezerano, abahuza mu biganiro baturuka mu ishengero Katolika bavuga ko baruhijwe n'uburyo icyo kibazo cyananiranye kuva mu nzira. Bitekanijwe ko kuri uyu wa gatandatu ariho impande zose ziheraheza ikibazo cyo gushinga leta nshasha no gushira mu ngiro ayo masezerano. Christophe Rutundura, umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi, amenyesha ko batekanya gushinga umunsi ntabanduka wo kuba bashyize mu ngiro ayo masezerano. Uruhande rwa leta rwagiriza abo bitavuga rumwe ko bashaka gutegeka kubijyanye n'umushikiranganji wa mbere. Ugo ruhande rukavuga ko President Kabila ahabwa amazina y'abantu batanu mu gutora uja muri icyo kibanza. Abahinga mu bya politiki bamenyesha ko leta nshasha ifise igikorwa kitoroshe cyihuta cyo kurondera amafaranga yo gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu. Mu gihe higanwa ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika kandi 2017 ritekanijwe kubandanya mu gice cya quart de finale kuri uyu wa gatandatu, abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bahamagariye abanywanyi babo kutitabira iryo higanwa. Ivyo vyatumye ibibuga bibera mu izo nkino muri Gabon bibonekamwo ibibanza bitari bike bigaragara. Bivugwa ko abanyeshure bo mu mashure yisumbuye ya leta baharugwa amajana aribo batonda ku mugwa mukuru wa Gabon i Libreville bajanywe no kugura amatike abaha uburenganzira bwo kuja kurorera izo nkino. Yamara izo nkino bivugwa ko zititabiriwe cyane nk'iziheruka zari zabaye mu 2012 aho Gabon yafatikanya na Guinea Equatorial mu itunganywa ryazo. Martin Nguipso yararongoye imyiyamamazo ya Jean Ping, umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi, mu matora yari yabaye mu mwaka uheze. Amenyesha ko abanyagihugu bitabiye ako kamo mu ntumbero yo kugaragaza ko badashyigikiye President Ali Bongo. Abdourahman Abba, umwigisha muri kaminuza ya Omar Bongo, amenyesha ko kuba abanyagihugu batitabiye izo nkino byerekana ko ibibazo bya politike ataho byaroye. Bamwe mu banyagihugu bitabiye izo nkino bavuga ko ibibazo bya politike bitari bikwiye kwivanga mu by'ubutunzi bw'igihugu. President Ali Bongo akaba atacarashikiriza kubijanye n'akamo umunyepolitike Jean Ping yateye abanyagihugu. President Robert Mugabe wa Zimbabwe yatahutse mu gihugu ciwe avuye muri Aziya aho yaramaze iminsi ari mu karuhuko. Bitekanije ko inyuma yako karuhuko President Mugabe asubira mu biganiro kubijanye n'uko hageze ko atanga ubutegetsi. Nta mumenyesha makuru n'umwe yatumiwe kumwakira ku kibuga c'indege. Ibitari byitezwe na President Mugabe, umwe mu bakozi ba leta yahaye ubutumwa President Mugabe inyuma yahahingukiye, avuga ko ari ibintu bitumvikana gufata ingendo z'akaruhuko mu gihe igihugu cugarijwe n'ibibazo. Ishyirahamwe mpuzamakungu nirimenyesha ko abantu bashika ku miliyoni 5 muri Zimbabwe bakeneye imfashanyo y'imfungurwa. Umwaka uheze waranzwe n'imyerekano y'abasaba ko agateka kazina muntu kubahirizwa ubutunzi bukanagugwa. Muri indwi Julius Malema, umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afrika y'Epfo, yasabye Perezida Mugabe gutanga imihoho ni mu gihe abategetsi batari bake harimo n'abakukuruke mu gisirikare baza baramwiyonkoye ko tubuse ko Perezida Mugabe ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo umunani imbere yuko afata urugendo ajya mu buruhuko akaba yaremeye ikindi kiringo gishasha cy'imyaka itanu yongewe n'umugambwe wiwe mu matora atekanijwe kuzoba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yakiriye umutegetsi wa mbere kuri uyu wa gatanu umushyikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May. Perezida Trump yatangaje ko Amerika ifitaniye imigenderanire idasanzwe n'igihugu cy'Ubwongereza. May yatangaje ko ibyo bihugu uko ari bibiri bisangiye inyungu ku bijyanye n'ubutunzi. Yongera avuga ko Perezida Trump yamwemereye ko ashigikiye ijana ku ijana ishyirahamwe OTAN. Yamara ibyashikirijwe na Perezida Trump ku bijyanye n'uko ibindi bihugu bitegerezwa gutangura kuriha amafaranga y'umutekano wabyo byateye amakenga ibihugu bya buraya bitari bike. Ikindi Perezida Trump yashikirije ni kijyanye n'uko ashikiye ku Bwongereza buva mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya buraya akavuga ko uwo mugambi ari uw'igitangaza. Mu kiganiro yahaye abategetsi bahaye abamenyeshamakuru Perezida Trump yatangaje ko hakiri kare ko agira icyo avuze ku bijyanye n'ibihano byafatiye Uburusiya. Ni mu gihe Perezida Trump atekanya kuvugana na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya kuri uyu wa gatandatu. Perezida Trump yongeye kandi abwira abamenyeshamakuru ko afitaniye imigenderanire myiza n'ibihugu byose harimo n'Ubushinwa. Abategetsi uko ari babiri batangaje ko bafashe ingingo zo kunagura imigenderanire y'ubutunzi hagati ya Amerika n'Ubwongereza.
Mushimiye mugenzi wacu adushikije makuru avuga ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC, unaho n'umwanya w'ikiganiro cy'amagara y'abantu kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunze ibiganiro vyijwi rya Amerika. Indwara z'ivyuririzi zirabangamira abagwayi b'umugera wa sida bari ku miti ipfupfahaza mu gihe badafunguye neza. Ivyo biruko kandi mu gihe babwirizwa gufungura bikwiye bari ku miti nk'uko bihanurwa na OMS ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi mu cegeranyo caryo co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe. Muri rusangi abantu badafungura neza barabangamirwa n'indwara ya malaria na cane cane bari ku miti ipfupfahaza umugera wa sida. Tumenyeshe ko ibitigiri binini by'abagwayi umugera wa sida ku isi biri mu karere ka Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara nk'uko biri mu cegeranyo ca OMS co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane. Vyongeye ukudafungura neza kubari ku miti ipfupfahaza ni intandaro y'igabanuka ry'abasirikare mu mubiri. Inkurikizi ni ugusinzikazwa n'umugera wa sida nk'uko byashyizwe ahabona n'ikigo cy'ubushakashatsi ku ndwara ya sida hamwe n'indwara y'igitigu cyo mu gihugu cya Canada. Ubuvyibuhe bw'umurengera ku mugwayi wa sida buratuma benshi baheba gufungura bikwiye kugutinya kududza ibiro. Ivyo biruko mu gihe bimaze kuboneka ko abagwayi bamwe bari ku miti ipfupfahaza bagira ibiro birenze nk'uko byashyizwe ahabona n'ikigo cita ibijyanye n'amagara y'abanyagihugu cyo mu gihugu cya Canada. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ingaruka z'ukudafungura neza ku bagendana umugera wa sida bari ku miti ipfupfahaza. Kuri mikro nk'uko mubyumva ijwi ni rya Raisa Lilian Inamahoro, kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu kira. Mukwinjira mu kiganiro cacu nyezina, tega amatwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu ntara ya Makamba iri mu bumanuko bw'u Burundi. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira icokogwa kugira ngo bagendane umugera wa sida ntibahagari ku muti bitewe no kubona ifungurwa. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Habaye abaremesha kiyago boza barabakurikirana babahimiriza no gufata imiti kubera ko ni kenshi iyo babonye yuko batangiye kuronka ka mitende baca bashaka kuyita
nka leta yari ikwiye gukora ku bantu bagendana umugera wa sida.
yoraba ukuntu ibaronse uburyo dufate nk'ibintu byo gufungura
Mwisanzwe byohera mu kibano kuko ara usanga mu kibano bagendera avuga ngujya ngujya karabaye ngo afate imitareke ngubone ngo mugera ngutegeza kumuhitana
Nuko mugiye nk'abavye cyangwa nk'umumujyango basanzwe baziko umuntu yabagwaye mugera wa sida akaba bazinuka ajya gutora iyo miti mugera abonye yahagarikije bashaka kumukurikirana karabati ko yahagarikije araho bigoruka sanga barabuze bifungurwa byatabuje bafize
muguhimiriza abo mu miryango yuko wabwirizwa kubakurikirana no kuba hafi bakumva yuko wabwirizwa gukurikirana umukwayi wawe araba yuko no mu mfungurwa afungura kware akamaro zimugira ko ari mfungurwa usanga basabwa ko wabwirizwa kutse barafungura kenshi bakaza baraba ko bozi baronse
Nimiti isonzesha cyane birakenewe yuko ashobora kuronka ibyo afungura kugira ngo iyo ayifashe ntashobore kugira ingorane hagatangwa n'inyigisho kugira ngo akurikirane iyo miti yomara ikirengo kitari gito agendanwa mu gihe
Ifungurwa zirimo ndema mubiri nsanganyangaburo ntanga nguvu hamwe n'ivyunyunyu zirakenewe ku bantu muri rusangi na cane cane kubari ku miti fufahaza umugera wa sida abashakashatsi bahurikiye mu ishirahamwe rifasha abantu bijanye no gufungura ryo muri Canada bamenyesha ko umuntu umwe abakwiye gufungura ku munsi ibifungurwa birimo imboga n'ivyamwa ifungurwa z'intete amata canke ibiyakozwemwo tutibagiye inyama canke n'ibiziko zwemwo ukugira ikarashishi navyo nyene ntivyohara kugira ngo bagwanye ibiro vy'umurengera kuko bimaze kuboneka ko bamwe mu bari ku miti fufahaza bavyibuha birenze kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingaruka z'ukudafungura neza kubagendana umugera wa sida reka mugenzi wacu ala ivirankunda adushikane ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba adushikirize inkuru ya dutohoreje kubagendana umugera wa sida
ukudafungura injyazi ku iye kwabagendana umugera wa sida gutuma bamana amagara make na cane cane bari ku muti upfufahaza iyo ngwara nkuko twabiganiriye na bamwe bawugendana bo mu ntara ya Makamba ahanini biva kubukene bw'ibifungurwa aho ni mu gihe 98% kwijana y'abasanzwe bafashwa n'amashirahamwe yitaho bagendana umugira wa sida baba bagizwe n'abarimyi nkuko vyemezwa n'ubugenduzi bw'intara y'ubuvuzi ya Makamba mu gihe rero umwimbu ugabanutse bamwe mu bagendana umugira wa sida ntibaba bagifashe umuti neza rimwe na rimwe abagendana umugira wa sida barasaba impanuro ku baganga zijanye n'inyifato mu bijanye no gufungura Donat Ngendakumana aba ku mutumba mworosi aratuyagira
iyo ntafungura bikwiye naho ndaza nkitura abaganga bakambwira ngine ntegerezwa gufungura kandi bakampa n'umuti w'akayabagu bigatuma nsubira gufungura neza
Ugufungura kandi ifungurwa kubagendana umugira wa sida ntibahage bikwiye ni yindi ntandaro yo gusiba gufata umuti ufufahaza uyo mugera Adera Butoyi amazi imyaka indwi ayinywa atugira ko mu gihe atafunguye neza yumve ko ahaze uyo muti ahitamo kusiba ibizunguzungu no gucika intege nivyo biza imbere mu bibangamira Adera Butoyi mu gihe aba yasivye umuti izindi ngaruka zamazibonekeje ni nko guti biro nigabanuka ry'abasoda barinda umubiri nkuko vyashikiye Leocadi keza k'Imana aba kumugwa mukuru wa Makamba ibintu biruko kandi mu gihe iyo miti ubwayo ishobora gutuma uyiriko imumerera nabi atafunguye neza Kirisina Bazirutwabo amazi imyaka 12 ari ku miti ipfufahaza umugira wa sida arifatira ko akarorero
imiti yoshora kongira nabi kuko wafata imiti dafunguye utegerezwa kugira ingaruka mba nake nyivye mfungura
tumenyeshe ko ishirahamwe PAM ryahora rifata mu mugongo mu bijanye n'ibifungurwa amashirahamwe yitaho abagendana umugira wa sida ryahagaritse ico gikorwa imyaka 2 iraheze ivyo bikaba byatumye imijyango Yaba ntaho nikora itorohegwa mu bijanye no gufata umuti upfufahaza kukaba nkako ifungurwa zahora ziyifasha mu kubaho kwa misi yose ntibakizironswa nkuko amakuru dukura mu kigo INSS gifasha abagendana umugira wa sida Chimakamba avyemeza twumvirize Beatrice Nirera ajejwe igisata cyo gutanga imiti no kwakira abantu mu kigo INSS Chimakamba
kwebwo urumva nk'umuganga amubwira uti genda ugerageze urondere urabe no mu babanye ugira iki utuntu twose urondere utuntu ushobora kujya nk'ubu urumvura niye kubwiye ngo ntaco naronse nge ntaco nagira iki uramuhimiriza nyine ukagira mbwa natwe iyo hari ibintu ngahakare ari nk'umuntu ubona ko atacafisa bwo baramuha ayo mata kagenda akayakoresha
naho biruko inyigisho zo gufata umuti ziguma zitangwa by'umwihariko Beatrice Nirera avuga ko ari ngombwa abantu bazironswe kuko ugusiba umuti upfufahaza biri mu bituma abagendana mu mugera wa sida bashobora kugira izindi ngaruka nyinshi zifatiye ku ngwara z'ivyuririzi naho bamwe mu bagendana mu mugera wa sida badafata imiti kubera ko babuze ibifungurwa hari nabandi bashima kuwufata kubera ko biri mu bafasha ako amagara yabo atabandanya sinzikara Denirda ndabambarire numuvyeyi amazi imyaka irenga 5 ari ku muti upfufahaza aba ku mutumba wa Rutegama
ndaronka dukenye kufatisha
uremera ukababazwa numuti ariko wawufashe
ehe
kubereke
kugira ngo shobore kire ngwara ngwaye
abagendana umugira wa sida barasaba bashimise ko ibisata biraba ibijanye no gukingira amagara yabo zododora mu mashira hamwe muza makungu kugira ngo ifungurwa bahora baronswa zishobore kuboneka mu ntumbero yo kubandanya bafata umuti neza
Abanonoso ibijanye no gufungura neza bokorera hamwe mu kwigisha ibijanye n'ingena abagwayi bari ku miti bofungura ku neza amagara yabo ivyo vyofasha kumenya neza ivyo bafungura kugira ntibibagirire ingaruka mbi ziturutse ku kutamenya nk'uko bihanugwa n'ishiramwe gitaho uburimi ku isi FAO uruhara rw'amareta nago nyene ntigohara aha ni nko gukarihishiriza ubwenge abizi ibijanye no gufungura neza ikanabagwiza kugira ngo bakwire mu gihugu cyose byongeye kandi amareta yoshiraho ibigo bikurikirana abantu aho nikora bakanonsa ifungurwa zikwiye nk'uko ishira hamwe FAO ribandanya ribihanura ariko kandi amashirahamwe yigenga nayo nyene yoshigikira bari komiti pfufahaza umugera wa sida amakuru dukura mu gihugu cha Senegal atumenyesha ko amashirahamwe adaharanira inyungu za politike hamwe n'amashengero bagiye hamwe mu gutororokanya ibifungurwa byo gufasha abo bagwayi kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingaruka zo kudafungura neza ku bagendana umugera wa sida bari komiti pfufahaza tega amatwi ikiyago twagiranye n'umugenduzi mukuru mu ntara y'ubuvuzi yamaka Mba Alexi Nijimbere aganina na mugenzanje Alain Yves Irankunda
Alexi Nijimbere umugenduzi mu ntara y'ubuvuzi ya Makamba ndabaramukije
namu
abagendana umugera wa sida bari ku miti ipfufahaza usanga hariho bamwe batayifata neza bivuye kuko bafise inzara mu miryango
icyo kibazo turakizi imisi heze twari twasabye yuko abo bantu bofashwa shirahamwe pamurira twumva rifatanije n'ikigo Seneres baragerageza kubaha ibifungurwa araheze imisi ibyo gikorwa cyarahagaze
ni kuki mutasubiye kubadodorera ahandi mu bindi bisata
murazi yuko bagira neza bo bafise ibindi baraba by'iwabo uvuga yuko abanyagigo batari bake bafise ifungurwa turabahimiriza rero muje mu mashira hamwe bashobore bo nyene kuronka utwo bashobora gufungura
bo bari icizere cuko izo fungurwa hazogirige kandi zigasaba kandi kuboneka vuba gahafi
kwiryo shira hamwe pamu bagenda batubwira yuko bagenda nabo bagira ibibazo bijanye n'izi mpunzi ziri mu karere ko muri bino biyaga bigari mugabo baradushira mu muhanga yuko heza bakagaruka bakadufashiza abagwayi
ni kuki mutofata nk'ingingo ifasha kugira ngo mushobore kuziganya umwimbu bumwe bita amahanga maze uyo mwimbu ukaba ujeje gushikira abagendana mu gira wa sida mu gihe bageze kuri ubwo buzima
iki kibazo uvuze ni kibazo gikomeye cyane gushikira nganje ngo burimye n'ubworozi busanze bufise amahanga atari make yubatswe mu izo ntumbero z'uko abenegihugu bwo kwigishwa kugira ngo baronse umwimbu ntibashe babumarira ku isoko ariko bamenye yuko bataweza kuziganya ikizo bafasha mu gihe bazoba umwimbu wabo barindire kuronka indi myimbu
Alexi Nijimbere umugenduzi mu ntara y'ubuvuzi ya Makamba ndabakenguruki
turabakengurukiye natwe
Arakoze Alain Ivirankunda kuri ayo majwi n'ico kiyaga dushikirije turuhuke gato mukumviriza akaririmbo sida ngiyo yaririmbwe na Rugeri Inyange Haridi batazira dogo A Twibutse abariko baratwumviriza ku kiganiro arikira cijwi rya Amerika kuri micro muri kumwe na Haisa Lilian inamahoro. Uno musi turiko tuyaga kubijanye n'ingaruka z'ukudafungura neza kubagendana umugera wa sida bari ku miti fufa hadza. Gwaruka gume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uyu nawe akaba yiteguye kubishura. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura. Mbaza ndakwishura.
Je ikibazo no baza muganga. Ko tumenyereye abagwayi bose bageye kwa muganga babaha ibinini. Muganga akakubwira ati bivanya n'ingwara rwaye n'imiti tugira tuguhe. Hagarika gufungura ibinibi. None kubagwayi b'umugera wa sida. Bo babaha imiti imwe cyangwa uburyo bwo gufungura bose batabunganye.
Uja ikibereye nukungira umunagira magara meza. Bagwa ingwara imwe tukabavura kumwe. Kubyereke gufungura naho nukubaho umunaragena uko ashoboye akamukurikirana akamubwira ibibereye nawe agaheza kiyunguganya kugira ashoboye kubironka ngo amaheze agira magara meza.
Mbaza ndakwishura.
Iyo miti ya sida iyo umugwayi yayifashe ndetse agakurikirana n'impano za muganga arashoboye gukira umugira wa sida kuburyo utosubira kwibonekeza iyo basubiye kandi kumufata ibipimo.
Oya gushika ubu unye iyo umugera wa sida winjiye mu mubiri w'umuntu ni kuvuga yuko ingwara iraheze ikibonekeza naho yafata umuti w'ugufufa hadi si kuvuga yuko yakize ingwara ahubwo ya miti yamufashije kugira babasuda bibo mu mubiri bakomere aheze amere neza.
Mbaza ndakwishura.
Iyo miti itangwa iyo bishikira bose ntibarabe abatishoboye ngo babahe mike yabishoboye nabo babahe myinshi.
Hano turafise ikigo gikomeye citwa Kamebu ari imiti bayituma ko hanze igaheze igashikirayo hama amavuriro akurikirana abantu bagwaye umugera wa sida amashira hamwe eka n'ibitaro bikuru byose bagenda kurondera iyo miti bifuza kugira abahereza abagwayi babo. Rero nivyo ko bishika yuko hariho amazu amwe amwe agurisha imiti usanga bagurisha iyo miti ya sida kuko babisabiye ruhusha.
Gwaruka n'ubu nyene muganga Anita Munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo. Mbaza ndakwishura.
Nashaka kubaza ku bantu bagwaye umugera ku miti baba batanga kwa muganga yo binganya uburemere bose baba bagwaye umugera ungana.
Ego cyane imiti igufufaza sida igenda irarutana inguvu. Akarere twotanga ni wa muntu atanga uyu muti wo gufufaza atamusi n'umwara wujako. Rero haro bishika yuko imiti ayifata nabi canke ikamunanira baraza bakamuha iyindi miti ikomeye.
Ndakubaza muganga ko tubona ku isi ubuhinga bwo kuvura buguma butera imbere maravuga imiti yo gufufaza sida none nta buhinga burabonekaho sida wayivura igakira burundu.
Gushika ubunye nta buhinga buraboneka ariko icyo tuguma twizeye nuko abashakashatsi baguma bigoranye baraba basubira batohoza kugira umuti w'ingwara ya sida vyukuri uboneka kugira ukize abo bose bayigwaye.
Ganiro nikira cyitwa rya Amerika n'ubunyene muganga Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka n'umutura. Tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo. Mbaza ndakwishura.
Umugwayi wa sida iyo agwaye sida usanga hari n'izindi ndwara zimwandukira ugasanga mbere zozo zije zifise inkomezi gusumba umugira wa sida kandi byo bica bituma biba n'ibimenyetso byerekana ko agwaye sida. Mbega iyo ariko arafata imiti niyo miti izo ndwara ayifatira icyarimwe cyangwa se abanza gufata umuti w'indwara imwe indwara yamara gukira gaheza agafata iyuwundi.
Iyo umuntu agwaye sida akagwara yindi ndwara nk'akarere twotanga akagwara nk'igituntu ashishikara gufata imiti gufufaza bakongera bakamushira ko imiti ivura ingwara y'igituntu.
Mbaza ndakwishura.
Ko tubona ingwara zose nka zose ziri ku isi baziro nk'irucanjo Narucancu gwa sida gogo baba bariko bariyumvira mu buhinga bwa none bwo buvuze uboneka
byose bakabagira uko bashoboye kugira ngo rucancu canke umuti uvura burundu ingwara ya sida biboneke ariko ico mwomenya nuko impingira cari ndende uravye ibikorwa bimaze gukorwa kuva aho uwo mugira ubonetse haraciye imyaka 30 irenga ukabona yuko hari abashakashatsi bagize uko bashoboye gushika baratori incancu muca mumva yuko ari ingwara ikomeye
mbaza ndakwishura
mugihe muko yagiye kwa muganga bakamuha imiti yo gupfupfa hati babashobora kubabwira ibifungurwa baba bemerewe gufungura zitabatera ingorane
iyo umuntu wese bamwakiriye bagaheza bakamushaka imiti yo gupfupfa haza barambwira inkurikizi y'imiti ayikarafata baramubwira ikintu ategeza kwifata mu gufungura mu kubaho mu kuruhuka no kumuhanura kwimenyereza kwinonora imiti kugira ubuzima bwiwe bwose abushishikare kandi niyo miti igende neza mu mubiri
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishaha y'ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza akaririmbo sida ngiyo karugera inyange haridi batazira dogo a Mbabanyuanyi bacu Dionese ndiwe kubwayo yatwandikiye avuga ati narumvise ikiganiro kijanye n'abahuzi bitsina babisangiye sintegera neza ico bagituma abo bahuzi bitsina babisangiye bavyishimira kandi bazi ku ijambo ry'Imana ribibuza ababyeyi babo babifisemo uruhara kuko bihera mu bwana muganga munyana twishurire n'uyu munywanyi
Dionise ndiho kugaye ndakuramukije nivyo yuko abantu bahuza ibitsina kandi babisangiye baguma bibonekeza hano mu Burundi kandi bakibonekeza no kwisi yose rero kuvuga ngo uragiriza abavyeyi ko bafise mu ruhara ivyigo vyarerekanye yuko ari abantu bavuka bameze uko kandi nshiramwe impuza makungu y'itahamagara y'abantu cyarerekanye yuko atari ingwara ariko ari uko baremwe nico gituma rero ubona yuko basigaye babivuga kugira abantu babimenye
Shimiye Damasene Bukuru hamwe na Dionese ndiho kubwayo tutibagiye nabandi banywanyi batwandikiye tutarashobora kwishura nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo haruka rutanga insiguro ku myibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti uza gukira indwara arayirata bikubwiye iki
kuvuga yuko iyo umuntu agwaye indwara akazarayibwira dufate agwa inkingwara akazarayibwira wa umuntu abana iko yizigiye ashobora no kumarangira umuti agasanga iyo ngwara yayikize
bikubwiye iki
ukuvuga uko mba ugwaye ukabwira nk'abagenzi canke umuntu wari we wese arashobora kugira icyo yagufasha abayimubwiye
bikubwiye iki
harya urashobora kugwara ingwara ukayihishamwe ariko iyo ubwiye mugenza agashobora guterera icyumviro ahakurangira ubyoro nk'umuti kwiyo ngwara mugo mu gihe wari wayigumijemo uragwara ugasinzika rukagera ku
arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'ingaruka z'ukudafungura neza kubari ku miti fufaza umugera wa sida Nshimiye Alain Yves Irankunda yafashije gutororokanya amajwi mu ntara ya Makamba nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira kwandikire kuri burundivoa@gmail.com canke kuri 68 31 91 51 canke kuri 68 23 88 71 kuri micro mwari kumwe na Raisa Liliane inamahoro ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
turashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi badushikirije kiganiro kira mu kanya gato gakurikira isa 12 turashikiriza kiganiro cyo muziki nkuko twama tubigira iminsi yose kwa gatandatu nk'aya